mani we mungere wanje nacho.
Ari mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda komine Gihanga intara ya Bubanza ku birometero bidashika 10 mu burengero bw'igisagara cha Bujumbura niho hashinguye Muhise Emmanuel niyo nkuru yahoze amushikiranganje ajwe bidukikije imbere yo kumufuba habanje kuri misa muri katedrale ya Jina Mundi abategetsi batari bake bari bayitavye harimo president Nkurunziza Musenyeri Anatole Rugarinyange icyega cha Musenyeri mukuru wa Diocese ya Bujumbura mu nkuka ya misa yasabye Imana gukura ubwicanyi mu mitima y'abarundi
turacyafise intambamye turavye ibiba aho gukora ineza dusanga ikibi aricyo kiriko kiraba aho gukiza ubwicanyi aho guhezagira usanga abantu bavuma turica no kwa kubuzima bagenzi bawe none kuri aho hose tubona ubwicanyi dusaba Imana ishobora byose ihindura imitima y'abantu bahiga kuniga abandi ikubura ubwicanyi mu mitima y'abarundi kandi turica buke buke mu kugirira n'abandi bimwe bigaragara ku buryo bwinshi ariko byinshi bihera mu majyambo amajyambo mabi y'ugutukana kwambura gahuza abandi tuyirinde
Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yaserukiye leta yavuze ko ubutwari bwa niyo nkuru yamanye kuva kiri muto aribwo bwatumye yizerwa n'umukuru w'igihugu mu kumushinga amabanga Gaston Sindimwe yanemeje ko kuri ku rupfu rwiwe kuzoje habona vuba
umushikiranganje Emmanuel niyo nkuru yatwawe n'urwakarago yapfuye arashwe yishwe n'abagize ubwicanyi ubuhize ibibazo byerekeye urupfu rwiwe ni byinshi ntawuzi icyo abo bamwishe bamujijije Nico gituma leta y'u Burundi isavye ishimitse ko ubutungane bwokora ko bushobye kose abicanyi baronderwe bafatwe kandi bahanwe ivyakarorero leta y'u Burundi iraremesheje umuryango w'umushikanganje Emmanuel Niyonkuru tuwemerera ko ukuri kuzoja ahabona vuba
uko kuri umuryango w'umuhisi bagukeneye ariko wabuserukiye yavuze hanini kuguhora baguteze ku bumana
turashima ishaka ubukerebutse nubwira inzego zijejwe amatohoza ziriko zirakorana mugabo kandi tukaba tuzi yuko ukuri kuri irigandagurwa kuzwi n'Imana n'abamugandaguye urubanza rero twibaza ko ruzosasa hari Imana n'abamugandaguye bakimenyanira kuko umuntu nkurya yari yaranse no kwakira abajejwe umutekano bamugendanira kubera yavuga ati jewe nta muntu n'umwe ndwara sinumva rero ko nanje yari uwo ndwara umuntu nkurya mwese muri ngaha n'abatari ngaha bahuriza ko bakavuga ko ari ntungane umuntu nk'uyo n'ukuri arahuma
Umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yari yavukiye muri komine Rutegama intara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1932 imbere y'uko umushikiranganje yakoze mu ibanki nkuru y'igihugu imyaka ishika 23 kuva yishwe arashwe mu cyagucagu bwo ku itariki ya mbere ku kwezi umushikiriza manza kizigenzo wa Repubulika yemeza ko abantu batandatu ari bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza Mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu w'indwi heze Sylvestre Nyandwi yavuze ko amatohoza heze abo bantu bagizwe n'abagabo bane n'abakenyezi babiri bazoca bashengezwa mu rukinja Eloge Wikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika